mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika. Abatwumva muri uyu mwanya ni radio Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi, mwese kandi mbahaye ikaze kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika.
Umwe muri bo yararashe n'inkoho ya pistole, urusasu ariko rwakomerekeje uwo mushinga mateka ku kuboko.
Uwo ni Pierre Nkurikiye, ni umuvugizi w'ipolisi y'u Burundi, avuga ku mudepite waraye arashwe i Bujumbura mu Burundi. Iyi nkuru ku kibazo cy'umutekano mu rwa mukuru Burundi Bujumbura, ibiganiro bihuza Abarundi Arusha muri Tanzania bisigaje iminsi ibiri ngo birangire, nibyo twibandaho mu makuru yacu yo kuri isaha. Mwese kandi mbaye mbararitse mugume ku maradio yanyu. Kubatangiye kutwumva namwe akomeje gukurikira ibiganiro byacu ku Ijwi rya Amerika, duhere aya makuru yacu Arusha muri Tanzania. Hasigaye gusa iminsi ibiri ngo ibiganiro bihuza Abarundi bisozwe, ni kuwa gatanu. Ku munsi wa cumi umuhuza yakiriye itsinda rya nyuma ry'abashyikirana bagizwe n'abahagarariye imiryango itagengwa na leta, imiryango yigenga. Nyuma iyo nama yabo, umuhuza w'ibiganiro n'uwahoze ari perezida wa Tanzania Benjamin Mkapa yiyemeje kuzahita atangaza inyandiko y'umushinga w'amasezerano agomba kuzasinywa kuri wa gatanu. Ni inkuru tubwirwa mugenzi wacu urarusha muri Tanzania, Pierre Claveri, niyo nkuru.
Amashyirahamwe yigenga yakiriwe n'umuhuza kuri uyu wa gatatu n'uruhande rurimo ishyirahamwe Parsem, Oricom hamwe n'abaserukira abagore. Abo bambaranye ikiringo c'isaha imwe. Abaserukira ayo mashyirahamwe aribo Gabriel Rufyiri ku bwa Oricom, Faustin Ndikumana ku bwa Parsem na Vestine Mbundagu ku bw'abagore, bagiye bitwaje urwandiko rw'impapuro cumi na rumwe rurimwo ivyifuzo n'intererano yabo. Basaba ko icihutirwa ubwa mbere ari uko leta yobanza igihagarika ubwicanyi, kunyuruza abantu no kubafungira ubusa, hagahanwa ababikora baba abo muri leta, mu gipolisi canke mu iperereza, atagukingira ikibaba uwo ari we wese. Abo banasaba ko hojaho sentere idasanzwe yocira imanza abategetsi bakuru bakuru. Bamenyesha ko kokorwa igikorwa co kwaka ibigwanisho abanyagihugu babitunze batabifitiye uruhusha, cyane cyane urwaruka rwegamiye imigambwe nka CNDD-FDD uri ku butegetsi. Ikindi bashekereje umuhuza nuko bashirwaho umugwi wotahukana impunzi zahungiye mu bihugu bibanye by'u Burundi, abanyepolitike bahunze hamwe no kubakingira umutekano. Baranasaba kandi gufungura abafunzwe mu myiyerekano yabaye mu Burundi kuva mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. Abo bafatwa nk'abafungiwe ivya politike ku bw'ayo mashirahamwe. Hari amategeko n'inzego basaba ko vyohinduka. Ni nka Sever, umugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi, umugwi ujejwe gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo CNTB n'izindi. Baranasaba ko kubahirizwa ubwigenge bwo gushikiriza ivyumviro burimwo no kugira imyiyerekano, kugurura amaradiyo yugawe n'ibindi. Ayo mashami atatu mu rwandiko rwayo bahereje umuhuza, baranasaba ko ibwirizwa shingiro hamwe n'amasezerano yarusha bitokomwa komwa canke ngo bihindugwe na leta ihari. Mu gisata c'ubutunzi bifuza ko hojaho umugambi utomoye wo gusaba imfashanyo no gutosora imigenderanire hagati y'Uburundi n'amakungu. Basaba ko hojaho inzego zumvikanywe ko zo gushira mu ngiro amasezerano ashobora kuva muri ivyo biganiro hamwe n'ikiringo co kubishira mu ngiro. Ivyo byose batanze nk'umuti w'amatati ya politiki ari mu gihugu, birasa n'ivyatanzwe n'uruhande rutavuga rumwe na leta nabo bacuditse. Gusa nka byose biratandukanye cyane n'ivyo atanzwe n'uruhande rwa leta. Imbere yo kwakira uruhande rwa nyuma rurimo ayo mashirahamwe yigenga, umuhuza Benjamin Mkapa yari yahamagaye abo yise imboneza zikomeye mu bitavye ibiganiro leader politique clé mu Gifaransa. Abo nabahoze batwara Uburundi babiri, Domitien Ndayizeye na Sylvestre Ntibantunganya, intumwa ya leta Terence Nairaja, umuhuza w'Abarundi hagati mu gihugu Edouard Nduwimana, n'umushinga mateka Agathon Rwasa asanzwe ari cegera cambere twari inama nshingamateka. Ako kanama abari muri ivyo biganiro bakise ko ari rukokoma kandi ko hashobora gufatigwayo n'ingingo ruhasha, ariko gushika ubu ingingo zafatiweyo nta urazimenya. Kuri uyu wa gatatu ku mugoroba, ibiro by'umuhuza vyemeye ko bigiye gushira habona urwandiko rurimo ivyasabwe vyose hamwe n'ivyatanzwe nk'umuti w'ingorane za politike. Ubwo rwandiko nibwo ruzohinyanyurwa rugategwa ko umukono nk'amasezerano y'ivyavuye muri ivyo biganiro bisigaje iminsi ibiri. Pierre Clavier niyo nkuru yarusha ku bw'Ijwi rya Amerika.
Shuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko Radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu, guhera saa 12 kugeza saa 1:30 za mu gitondo kuri kilohertz 7,350 kilohertz 9,815 no kuri kilohertz 11,905. Kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu, guhera saa 12 kugeza saa 12:30 zo ku mugoroba kuri kilohertz 13,630 kilohertz 15,460 no kuri kilohertz 17,530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Abakomeje kutwumva namutangiye gukurikirana ibiganiro byacu, turakomeza tubagezaho amakuru yavuzwe cyane kuri isaha. Umudepite uhagarariye Leta y'u Burundi mu Nteko Ishinga Amategeko y'Umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba, Pierre Claver Rurakamvier, yarashwe ejo nijoro ari mu murwa mukuru Burundi, Bujumbura. Polisi y'u Burundi itangaza ko yakomeretse ku kuboko. Polisi kandi yemeza ko yafashe abakongomani batanu ikeka ko aribo baba barashe uwo mudepite. Umunyamakuru rya Amerika Bujumbura mu Burundi, Eloge Wilika neza, niwe wakurikiranye ku buryo burambuye iyi nkuru.
Igihe cy'isaha 4 ni abakongomani batanu bahagarikwa n'igipolisi ariko banka kumvira nk'uko byemezwa n'umuvugizi w'igipolisi. Icyo gihe Pierre Nkuriki yavuga ko bari bashitse hafi y'ikiraro cya Ntahangwa ku ibarabara ryitiriwe Peuple Murundi rihuza hagati mu gisagara cya Bujumbura n'amakaritiye y'uburaruka bw'igisagara. Umuvugizi w'igipolisi ashikiriza kwa polisi baciye bikeka imodokari barimo. Mugabo nta muduga bari bafise, ari naco catumye bitabaza iyo umushingamateka Pierre Claver Rurakamvye azwi ku izina rya Abega.
Nabo baca barayikurikirana bitabaje imodokari y'umushingamateka yitwa Rurakamvye Pierre Claver yarahashitse, baramusavye bati dufashe. Bayigumye inyuma rero bayiruka inyuma baraca mu Buyenzi, iragaruka kuri Shanike, iragaruka mu Bwiza, mu Nyakabiga, mu Gihosha, gushikaho rero icishika mu Kigobe ku hotel bitakasa. Imodoka yarimwe abo bantu batanu bose ihagaze rero bariko baravamo kubera bari basubugerejwe n'igipolisi. Umwe muri bo yararashe ninko ya pistole urusasu ariko gwakomerekeje uwo mushinga amateka ku kuboko. Baca barava muri iyo modoka bose bahungira mu iyo hoteli, hanyuma igipolisi gica kirabasangaho kirabafata bose ko ari batanu.
Igipolisi nticafasha abo bantu batanu gusa, hari n'ibindi bidodo n'impapuro zitari nke umuvugizi w'igipolisi yetse amenyesha makuru.
Ibimangu vy'amabanke, amabanke nka Ecobank yo muri Congo, Ibukavu, Finibank Ibukavu, ikimangu c'umushikiranganje wo muri Congo yitwa Adolphe Bizimungu Dolly, n'ikimangu c'ishirahamwe ryo muri Afrika y'Epfo Afritech, Pretoria South Africa Solutions, hariho n'ibimangu vya Caritas Ibukavu n'ibindi n'ibindi. Ivyo bimangu rero vyose vyarafashwe n'izo mpapuro za magendo zirafatwa, hanyuma na telefone bakoresha n'akandi kuma kabika ibintu vyarafashwe. Izo telefone nubwo guma nibwo amatohoza agiye gukorerako, kuko muri ino minsi usanga kenshi inkozi z'ikibi zigenda zitwaye vyose muri utwo twuma duto duto zisanzwe zikoresha.
Umushingamateka Pierre Claver Rurakamvye ntiyakomeretse cyane nk'uko bisigurwa n'umuvugizi w'igipolisi. Nkurikiye anamenyesha ko gushika ubu inkoho yakoreshejwe mu kurasa Rurakamvye itaratorwa, n'ubwo wayikoresheje n'abagenzi be bafatiwe mu ihoteli imwe muri uwo mwanya nyene. Umwe muri abo bakongomani batanu bafashwe yubakanye n'umurundikazi akaba aba ku murwa mukuru Bujumbura. Abo muryango wiwe n'ubwo batashimye kuvugira kuri mikro zacu, babwije Ijwi rya Amerika ko bibaza ko atari kumwe n'abo bagizi ba nabi. bemeza kwa abakongomani bandi bane bamukuye muhiri we masaha 3 y'ijoro bahateramiye bamusaba kubunguruza hacagwa mu bintatazi. Uwo mugabo mbere yabonetse mu gipolisi cy'Inyamirama biujumbura agoyagoya hagwa hasi bikavugwa ko yaciye afatwa n'ingwara y'umutima. Mu ijoro ryo kwa mbere w'indwi hari hatewe grenade ku gituro c'amabisi aho bita kuri permanence iruhande y'ibarabara rya Peuple mu Burundi nyene muri quartier ya Bwiza hagati mu gisagara ca Bujumbura. Abantu batanu barakomeretse. Igipolisi cyemeza ko cyataye muri yompi umuntu umwe cikeka ubari kwakorwa kw'amatohoza. Eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba mikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara.
Noneho mu ntara ya Ngozi mu Burundi. Imbwa z'inzererezi zimaze iminsi zibasira abana muri komine Gashikanwa muri iyo ntara. Umwana umwe zariye amaze kwitaba Imana mu gihe undi ari mu bitaro abacitse kuguru. Ni inkuru yateguwe na mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze wasuye ibitaro bya Ngozi aho bamwe muri abo bana barwariye.
Mu bitaro bikuru bya Ngozi ubu habarizwa abana babiri mu bamaze kuribwa n'imbwa. Umwe muri bo amaze gutakaza ukuguru kw'ibubafu biturutse ku mbwa zamukoraniye ko ziramurya. Aho twamusanze agwajwe na nyina wiwe mu cumba c'abakenera ubuvuzi bwa buri mwanya.
Uwo mwana yarigiye kuvoma yajanye n'uwundi mwana, imbwa zica ziramurya ari zibiri. Uwundi we warirukanka uyuzi cha zimusigara kari zibiri cha ziramurya. Ko yaje urumva basanze ukuguru kuri mu kaseri kubera iyo ababaye gose gaca baragucha, ko ariko kurahindura isura baca baragucha kubera ko yari yamaze kumererwa nabi.
Aho herezi maze kujya bangara
zimaze kujya bane.
Uyu mwana agwajwe na nyina ari mu kindi cyumba, we afise mitende. Uyu mukenyezi nyina wiwe avuga ko izo mbwa zijya abana zigenda mu migwi
kujya kuntu abana nyine batembera. Naje numva bampamagara ngo imbwa ziramuriye, nshasanga nyine ni abantu bamufise ntanjishe ndamutora ncandamuzana hano kwa muganga. Ni imbwa zerera zigira abazitunze. Hari igihe nyine mushobora guhura nk'imbwa zitanu cyane cyane nko mu ijoro niho zikunda kuboneka ku murango, siko wazibona ari nyinshi mugabo mu ijoro ziraboneka. Si imbwa zisanzwe kuko biraboneka ko ari imbwa zinini zinini. Imbwa zisara zidasara wumva twe ntabyo tuzi.
Kubika izijya abana gusa
ingira ziba zabakengere none ko ata muntu wakoze zirarya. Kandi mu bisanzwe aba zariye mu iyi minsi bo bariko barakura nk'uwo zariye acarapfa yarifise nk'imyaka cumi.
Abo bakenyezi basaba ko izo mbwa zohagurukirwa zigatuzwa.
Twosaba abategetsi yuko nyene bozivira hasi bakazihagurukira bakaraba inzira zizana. Twosaba yuko bozihiga bakazica.
Muganga Ntawukuriryayo Guillaume arongoye ibitaro bikuru vya Ngozi avuga ko kuribwa n'imbwa vyahora biboneka nk'igisida gisanzwe. Uwo muganga avuga ko uwariwe n'imbwa yahora ategwa urucanco rukingira ibisazi biterwa n'imbwa agaca yitahira. Muganga Ntawukuriryayo avuga ko ivyo bariko barabona kuva muri aya mezi atatu aheze ari bidasanzwe.
Harabaye ibintu bidasanzwe, twabonye abantu bariwe n'imbwa ku bwinshi, baje ku rugero ku bwinshi kandi zabariye ku buryo tutayitumenyereye, ku buryo atari bya bindi by'uko ishinga amenye gaca yiruka. Ukabona ko hari nk'ibikoko byatuye hasi umwana ibicicara nyene bikajya bigahaga. Si kuribwa n'ingo tumenyereye ishinga amenyo, nibyo rero baje ku bwinshi kandi baje zabariye ku buryo budasanzwe tumenyereye.
Aremeza ko umwana umwe amaze kuhasiga ubuzima. yashitse mu minwe y'abaganga ku buryo asigura
n'abana babapimwe kuvoma bari bonye neza ikabakubiranya uwo mwana rozaramuriye gushika havirirana amaraso menshi hanyuma yadushikiriye amaraso yakamye nta n'umwanya twaronse wo gushobora gukora ubutabazi bwihuta ko yaciye acikana ashitse muri iri janse.
Umuyobozi w'ibitaro bikuru bya Ngozi avuga ko atawundi muti atari kwica izo mbwa, yemeza ko zisara, asigura ko iyo batevye kuzica zishobora kukwiragiza ubukazi bwazo mu mbwa nyinshi zishoboka mu mihingo itandukanye zikiha inkumbi. Tumaze kumwakura mustane wa komine Gashikanwa Ndayiragije Jeanne Francoise yavuze ko ingingo nyinshi zimaze gufatwa kugira komine arongoye ihangane n'imbwa, avuga ko ziriko ziriyerereza. Abatunze imbwa basaba kuzizirika mu ngo hanyuma bakaziha urucanco ruzikingira ibisazi. Amenyesha ko abatari bake bamaze gutuma ko incanco z'imbwa zabo. Uwo mufasoni avuga ko uruhigi rw'imbwa ziyerereza rwatanguye, agasaba amakomine atandatu ahana urubibe na komine ya Gashikanwa kubafasha gutangira izo mbwa ataruko naho zigahakwa kukwiragira intara yose ya Ngozi. Ingozi mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Mbibutsa ko mukurikira Radio ya Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri mikro muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Abagore bakunze kwitabaza abaganga bataka ko bafite ububabare budasanzwe burengeje mu myanya ndangabitsina. Hari igihe kibazo kiba giterwa n'ibibyimba bo batabasha kubona. Mu kiganiro muri sanga uyu munsi, mugenzi wacu Ariane Tagishaka yaganira na muganga Salvatore Harerimana avurira mu bitaro byo mu Kamenge mu murwa mukuru w'u Burundi Bujumbura. Muri uyu mwanya muri make muganga Salvatore Harerimana arasobanura ibyo iki kibazo kibangamiye abagore n'abakobwa kenshi.
Nukuri ibyo ibijanye n'ibibyimba gitereko n'ibintu bishika kenshi birashika kenshi ku bantu b'abapfasoni, mugabo ushika uno munsi nawe uvuga ngo ibi bintu biva kuri iki kintu none nobyirinda gute. Gushika uno munsi ikimaze kuboneka n'uko igihe umuyabaga ataratangura kuja mu butinyanka bijya byo bita gutangura kuja mu butinyanka imbere y'iyo myaka ibyo bintu ntabibaho. Ariko ikindi nacyo kimaze kuboneka nuko igihe umufasoni yashitse mu myaka irenze nk'uko irenze imyaka 50 ntabakeje mu butinyanka, icyari kiyasanzwe nikibandanya gikura. Ni ukuvuga yuko rero hagati y'imyaka yo gutangura kuja mu butinyanka n'ugushika kuri hajyama kuja mu butinyanka bihera niho bamaze kubona yuko ibyo bibyimba biboneka. Ari cyo gituma twibaza yuko hari ikintu twokwita zijya nkabuzo zituma mufaso nagera mu bigero bita mu Kirundi mu Gifaransa bita hormone bishobora kuba bifise uruhara kugira ngo ibyo bintu bitangure ibyo bibyimba bitangure kuboneka. Ari cyo gituma mbere ku myaka guhera ku myaka 25 na 30 no kuvuga umwigeme amaze hafi imyaka 10-15 atangiye kujya mu butinyanka niho kenshi ibyo bintu bibone bitangura kuboneka. Ariko ari ukuvuga rero yuko ibyo bibyimba hariho bibangabanganwa n'ibyo n'ico gihe no kwita kijya gihe cy'abapasoni bashobora kujya mu bigero bashobora kwibaruka kubera zijya nkabuzo zo mu mubiri bita hormone. Kubyerekeye ibiharuro nabyo ego nibyo ikibazo cyama kihari hariho abatangura kwibaza ngo mbega ndabifise cyangwa sindabifise, ibyo biharuro bavuga guhera ku hafi 40-50% by'abafasoni baba babifishe, ariko kenshi nta kimenyetso na kimwe kiboneka. Nibe araho bishobora kuboneka nk'umuntu agiye ajya muri ekografi afite nk'imbanyi bakaca babona afite ako kabyimba atarakaza atanamusonga n'umwe kamutera. Akaba rero n'abandi babafise ibibazo byo gusama, hanyuma akaza kwivuza yibaza ibyo bibazo byo gusama akacahura atacyo camuzanye basanze bagafishe. Icyo gituma rero abantu benshi barabifite bakabigendana, mugabo ntiyagira ikintu na kimwe cy'ikimenyetso kiboneka. No ngaha rero mu Burundi turamaze kubona yuko ibyo bibaho, kandi nk'uko mwabivuze abantu bo mu babirabure ni byinshi gusumba mu bazungu. Gamba tuti ni kubera iki? Kenshi murabona ni ibintu by'ibyimba birashobora gushika ngene umubiri ugura indagurika, ajye umuntu agira ati ni nguko gushyira ku munzani akaba ibintu bituma ibintu bita amaserira ahera n'ibindi biguma biya novuga ni asubira kuba mashashi. Icyo gihe rero habaye uwo munzani uhengamiye cyane cyane kuri abyo bizana amaserira mashasha, niho kenshi ibyimba bishya biboneka.
Mwavuze ko umukenyezi ashobora kuza ashaka kwibaruka ntibikunde, gusama ntibikunde, birashobora kuba ari byo bituma bamwe mu bakenyezi badasama.
Uwo kuvuga ngo nibyo bituma yobabeshe hajya kuvuga ati kimwe guteranya kimwe ni bibiri, ariko habonetse kimwe ikindi kicakizana ikindi, aho oye ntawo cabifatanya uko mugabo ikimaze kuboneka nuko nk'uko nabivuze igihe umufasoni bashobora kuba badashoboye gusama biba bijyanye n'izo nkabuzo nyene zo mu mubiri bijya bita ama hormone ashobora kuba atameze neza. Ni ukuvuga yuko ibintu by'ukurekura kuzurarunga urubuto ku kwezi bishobora kuba bitagenda neza kubera izo nkabuzo nyene z'ama hormone yo kuba fasoni. Kenshi rero hari aho duhura muri icyo gihe yarazanywa no kurondera igituma adasama tugahura ibyo by'inkabuzo, hariho ikibazo kuvuga ko bitameze neza tugahura rero nitwo tubyimba natwo twaciye twiye tuba turi no kugitereko. Kenshi rero hari ahuhura hari abo duhora tudukuramo hanyuma agahepa agasama mugabo biravana naho kaba gatumbereye kubera ku gitereko navuga ko hariho impande nyinshi ariho aho gatuba kuba gatumbereye gashobora kubuza igihe gatumbereye nk'aho aho novuga mu kibanza hojamo nk'inda igihe nk'iyo fibrom itumbereye muri ico kibanza birashobora gushika kw'indi koroka canke ntasama. Mugabo hakaba n'ibindi rero nyinshi bishobora kuba zitabuza na kimwe tukazibona kubera umufaso na fishinda, nico gituma atahoteranya ngo ngofite fibroma sinsama ngo cange sisa nicyo cyo bacambuje gusama.
Abafite amafibrone barashobora gusama nkuko bivuze birashoboka ko bashobora gusama akagira imbanyi.
Yego cyane, hari abo tugora tudibona kubera atakimenyetso na kimwe akagimenya kubera fishinda ajya ciye kuza gusuzumisha inda bakamutuma nka ekografi. Kenshi muri ekografi niho baca babona ko hari mwinda akaba n'iyo niyo fibrom. Kenshi kandi hari n'atacibuza yasamye inda ikabandanya umufaso nakabyara. Kenshi ibyo birabanga byose.
Iyo ari nini niyo fibrom ico kivyimba murashaka kukibaga afisi iyo mbanyi bikagenda neza akabandanya n'imbanyi akibaruka canke bisabwa yuko muvyihorera gushika naho yibaruka.
Uvuga ikibazo ni nyishu kubera igihe tubonye icyo kibyimba tamitwa yaraza hanyuma tukabona hari mwimbanyi atatu icyo kibyimba cyabujije yuko asama. Icyo gihe turareka imbanyi igatera imbere igakura hanyuma bivanye kuko navuze uruhande iyo fibroma nayitumbereye araho bishika ikaba itumbereye ishobora kubuza ko umwana amanuka akavuka neza. Araho rero ashobora kuba bya bita naki ndize cesarienne birango cyo 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 cyabuje kibuze ku mwana buka akaba rero ni gihe twebwe tugira mu amaze gusaminda icyo kibyimba turacihoza gushika indi buke kugira ngo yagize dukore ku gitereko ngo habeho nonekara ibindi.
Kino ni kiganiro kijambo abanywanye biradijwe rya America Dr nabo nyine turaza kubaha karyo babazi kibazo bashikiriza n'ivyiyumviro ariko mbere yaho kandi kabazo na yimfise none iki kibazo twavuze ko gihura n'abari mu bihe by'ubutinya nka cane cane twovuga ko ari kibazo twovuga ko ari ingwara twovuga ko biba bigenze gute
aho yewe no vuga yuko ubu tumaze kubona ati hariho ingwara nibyo ari no vuga yuko fibrom twoyifata ko ari ingwara y'ibyimba mugabo kandi uko kiba uko bikaba kangana rero duto duto cyane tupa ku santimetero nka 2 akaba namushura n'ibintu ikintu kinini iyo gishobora kuba gifise nk'ibiro 2 urumva kirashobora kuba gatoyi kigashobora no kuba kinini ibyo rero uwo vuga ati ni ingwara tubifata ko ari ingwara kubera hari aho iyo kibaye kininiya kica gituma nk'ibindi bihimba byo mu nda bigira ikibazo ugahura ibintu by'amaraso ntatembere neza ugahura kirabujije ingena umuko wisohoka neza ugahura bikeye bikeye iyindi ndwara kubera ubwo bunini bwabyo ibyo biba bivanye n'ubunini cyane cyane yari binini rero birenza nka santimetero 8 niho cyacu gati ubuye nta wundi muti nta muti wo kuko iyo nzu hari ikiba bijya byukukogwa
kuba afise amakenga yuko iyo tumor ico kivyimba iyo fibrom ishobora gucikamwo cancer ni kangahe mubona izo fibrom cyane cyane ziba zamaze igihe kirekire zishobora gucika cancer iyo muri komora bakora mubimenya gute canke bigenda gute biraba cyane
urakoze cyane kuri ico kibazo kubera cyama ari ico kigaruka kubera bavuze kibyimba benshi bumva ari kanseri urwo rujambo urumva n'urujambo ruremereye cyane kandi ruteye n'ubwo ariko byerekeye fibrom tuzi yuko 90% cyangwa 99% idahindukamo kanseri na urumva ni hamwe yari kintu umuntu bavuga ati umuntu ari we wese arashobora kanseri no kuvuga iki ni kuvuga yuko hahindutse ingena na nigeze kuvuga yuko ingena uko umuntu abayeho ariho icyo novuga ingena amaserire ajya arahindagurika amwe agasaza ayandi akacavuka ayandi agasaza akavuka uko niko umuntu ku umuntu abayeho urumva rero kanseri no kuvuga yuko uko ayo maserire avuka ababaye menshi acavuka ku rugero runiniya cyane gusumba ingene azarasanze niho rero acavuga ati iyo ntuze ababaye cyo ravuga ati munzane urahengamye ahantu hamwe aho rero ku byerekeye fibrom naho nabyo ni biza nk'uko bavuze kimere niko abahabaye iyo nicyo navuga ubwo rugero kuko amaserire avuka n'uko asaza aba habaye urugero rudahuye mugabo ku byerekeye fibrom tuzi ko ari ibintu bidahindukamo kanseri kenshi mpora mbarira abafashoni njyewe nini wabuzi hari akantu bahora bita intabyi mu kirundi n'akantu kabyimba ku rukoba akantu kabyimba ku rukoba rero wavuga ngo kazanywe n'iki cyangwa kabuye kuki nicyo kimwe iyo nka bitumbereye ikindi gihimba aricyo gihimba cya iterisi urumva rero kugira ngo ihindukemo kanseri n'ibintu bishoboka n'ibyo umugabo ku rugero ruto cyane ngira ngo rudashikana rimwe ku icyo
uwo rero ni muganga Salvatore Harerimana aganira na mugenzi wacu Liane Itangishaka ni mu kiganiro muri isanga muzakurikirana ku maradiyo yanyu ejo mu gitondo ku wa 4 isaa 10 n'ebyiri hano ku ijwi rya Amerika muzakuri kiganiro cyanye n'amagara y'abantu abakomeje kutwumva. Rero ngiye kubashimira ku makuru cyanye ibiganiro byacu by'uyu munsi. Nshimiye cyane abadufashije kubagezaho iki kiganiro barimo Fasiri na engineer iri ku buhanga bw'ibyuma. Mbararikiye kandi ibiganiro byacu cyane cyane amakuru y'isamoya n'igice mu kanya ku isa yo mu Rwanda no mu Burundi. Kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi.